Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 7 kwezi kwa 10 mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederica Mundikije.
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi indwi zibiri abarundi bazokwitaba ibiganiro bihagarikiwe muhuza matati y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Intumbero y'ibyo biganiro nk'uko byashikirijwe n'ibiro by'umuhuza ngo kuzoba rukurabira hamwe ukuntu amatora atekanijwe mu mwaka wa 2022 yotegurwa neza hamwe n'ukuntu amahoro n'umutekano byo simbatara mu Burundi. Imbere yuko iyo mishikirano itangura nyizina kwigenekezo rya 19 gushika kwigenekezo rya 2024 mu gihe atacho hinduka umuhuza zoba yabanje kubonana n'imirwi y'abarundi itandukanye irimo amashirahamwe haranira ineza y'abanyagihugu abafasoni abaserukira amashingiro hamwe n'urwaruka. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye bamwe urwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye kugira ngo batubwire ikintu barindiriye muri iyo mishikirano ishora kuba ari ya nyuma hamwe n'ubutumwa urwaruka ruha abanyapolitiki bose bafise uruhara mu buzima bw'igihugu. Turi kumwe na Arnaud Irakoze. Mwiriwe neza Arnaud Irakoze.
Neza ndabara mukije mu nyesha makuru.
Murakomeye
nabo bose bari kwatwumviriza.
Murakomeye?
Ego turakomeye.
Igome turi kumwe
kandi. Aba ndumwe mu rwaruka rwo mu mugambo w'abadefugana ipro mu mugambo ronde nta kwikirukira urwurundi.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ndabara mukije ngaho ku ijwi rya Amerika ndabara mukije no mutumire ndabara mukije cyane.
Murakome namwe.
Ego turashima n'amahoro.
Ego turi kumwe kandi na Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ry'urwaruka JAP. Mwiriwe neza Eric Nsengimana.
Mwiriwe neza ndaramukije ariko watwumviriza nkaramutsa abagenzi banjye tugiye gusangira ikiganiro.
Murakomeye.
Turakomeye cyane.
Reka dutangure kuri wewe Eric Nsengimana. Abakiri bato baridoga ko batatumiwe mu mishikirano guca ihuza abarundi ibintu byifashe gute kw'amakuru yatanzwe n'ibiro by'umuhuza avuga ko imbere imishikirano nyizina hari imibonano itekanijwe hagati y'umuhuza n'imirwi itandukanye irimo ugaruka ibintu byifashe gute ayo makuru siyo?
Ejo murakoze cyane twebwe mu ishyirahamwe JAP turamenya abashoboye gutumirwa mu gwaruka. Cekimwe na twebwe nyene ntabwo twatumiwe rero turibaza ko umuhuza arashobora kubonana n'abandi n'ugwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye nk'uko yabigize ubushize yaravuze ko azotumira amashyirahamwe yigenga y'ugwaruka acayitumira ya mashyirahamwe bakura ku rutonde rw'amashyirahamwe akorera mu Burundi. Rero naho nyine ndibaza ko ashobora kubigira uko canke akazoturungikira ubutumire mu nyuma kuko ntiharagera aho ari n'igihe ashobora ahora bigira buca bagenda canke imbere no bagenda no mu mwanya ugasanga ubutumire baburungitse abantu baragashobora kwitaba cyane cyane ko babiteguye basanzwe babiri.
Iyo mishikirano izoba mu misiri imbere y'imishikirano ikomeye cyane rwose kuko bavuga ko ishobora kuba ari ya nyuma kandi abarundi batari bake barimo abanyapolitike babona ko hageze ko haboneka nyishu zindyane ningwane zose Burundi bwaciyemo mbega mwebwe mwihweje ukuntu abanyapolitiki batandukanye bitavye iyo mishikirano muri kahise ika n'ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murafite kizero ku iyo mishikirano izogira ikivuyemo
ego kugwe mu Islamu ajafe turafite icyizero kuko ibikorwa bitari bikeya byarakozwe umuhuza yaraje kenshi mu Burundi yaragiye kenshi mu bihugu bitandukanye bisanzwe birimo abanyepolitike baragira icyo bavuganye n'icyo bafunditse hanyuma kandi yarabatumye ko kandi akatari gake yarusha tukibaza ko ibyo bavuganye kuzoba nk'uko byegeraniriza hamwe hamwe n'ibyashyikirijwe n'abari mu gihugu n'abari mu bihugu batashoboye gutumirwa bitandukanye nk'impunzi abari muri Belgique mu Rwanda n'ahandi tukibaza rero ko bino biganiro twibaza ko ari bya nyuma bizoshika ku mushinge w'iterambere kandi bizoshika ku cyo bumvikanye ko bose nk'abajeje ubuzima bwa politiki mu gihugu kugira ngo na ntaje dushobora kuba mu gihugu kitarimo injyana.
Arnaud irakoze ku bwanyu mwihweje ukuntu abanyapolitiki babyifashemo mu mishikano ya mbere ka n'ingingo bari kwafata muri iki gihe murafite kizera ko ubuhoho abanyapolitiki bazoshobora gufundika ingingo ziha amahoro abarundi.
Ariko turibaza yuko ibiganiro bizo bico bivuyemo ukuraze neza n'ibiganiro ariko birabasimirije n'ibindi bihe bitomoye mu buzima bw'igihugu ibiganiro biriko bibaza ko twegereza amatora kandi tukibaza yuko abanyapolitiki bazoshobora kuraba ko bokumvikana ku papuro bw'inzira kugira bashobora ayo matora bashobora kwitaba bose hama ibiganiro bigitangura hari turenge tumwe tumwe basanga baza baravuga ati birakwiye gukosorwa ariko nibaza ko ubu aho bigeze bose bazokwirengera kugira bashobore gutora umusurama hama bamenyesha yuko amatora yegereje bashobore gutora urupapuro bw'inzira bashobora gutuma abantu bose bitwa amatora kuko kiri mu ngendo ya demokarasi muri demokarasi rero nituma haba ibiganiro n'abatoreza kwitabwa bakoze
ikintu mwebwe mwosaba nk'abanyapolitike baza kwitaba ibyo biganiro ni kihe Arnaud
twebwe ico dusaba nk'ubugwaruka turavuga tuti ubwambere yambere nuko batora kumva batahura neza bose yuko ingendo ya demokarasi amatora ategerezwa kuba twese batubavuga ati bibumvikane ibyo bagira byose kugira batore urupapuro batore ibyiyumviro byoshobora gutuma amatora agenda neza mu bibiri na mirongo ibiri ikindi nacyo kibasaba iyo hari ingorane kuganira ni byiza ariko ntibabe bibuka yuko inyuma yabo hariho icyo nakwita urunganiro ruba ruri inyuma yabo rwisoko z'isosi iri imbere ubwo raba amasasi yabaye mu Burundi baravuga ati baraganira mugabo naho bagenda kuganira hariyo akantu kumwe wese yisigariye rero twifuza yuko ibiganiro byo batashobora kwisigariza mu bose yoteye yotanga intererano yiwe ubwo amatora ashobora kugeneza y'ibihumbi na mirongo ibiri kuko atamatora meza hadakwama hari ibibazo kandi bamenye yuko bose by'amatora bibaraba hariyo baca bavuga ati kitwa n'ibyo bagisaba ariko tubaze ko muri ibi bihe bya demokarasi amatora ni ngombwa ibibazo byose bihere bya politiki.
Lionel ndayizeye namwe icyo kibazo mugira icyo mukivuze ko mwihweje ukuntu abanyapolitike babyifashemo mu biganiro byabaye mbere aho kenshi na kenshi batize bicarana murizeye ko muri iki gihe inyifato nk'izo zaba zahindutse kugira ngo ibyo biganiro koko bibe ibyanyu.
Ego murakoze cyane ku kibazo mumbagije ego cyongera gute kuraba ku banyapolitike ukuntu nabifashe mu biganiro byaherutse bidahera atacumishitse ko by'ukuri urabona yuko abanyapolitiki ku mpande zose navuga yuko bifashe nabi kubera urabona yuko bamwe batumirwa bamwe bakagenda ukagomba umwavuga ati ibyo mutampamiye kuri iri zina mu mitwe kuri iri zina sinshobora gushika mu biganiro urabona yuko by'ukuri urabona yuko umunyapolitiki umaze kuvuga ati jewe hako umuntu yatumirwa nk'amaradi akorera tumwe nk'akarorero muri etaji mutavuze yuko mutademye ko urutoki mutavuze ko mutatumye nka VOA ati ibyo nshobora kujya mu biganiro nakora akantu kamubwa akora kubusakane nk'intamba ubujyanye mubwo mu gihe uba ushaka kongerera amahoro igihugu ubwo ndi kongerera amahoro abarundi bo bababaye barushe hari ibintu by'intamba bidashobora kuzana rero ndabona yuko si hariho abanyapolitiki bakeneye kuzana amahoro mu Burundi hari abanye politiki babona yuko politiki kuda muri ndati igihe cy'imvura kirageze reka nsohore isuka kuda abanye politiki bavuga ati igihe cyo kwiyamamaza igihe cy'amatora kirageze reka ndabe nshore gukora nishaka kugashe kwa abanyawanyi si abanye politiki burundi baba bahari si hari abanye politiki bakeneye amahoro bakeneye amatora arimo transparency ndumva yuko atamenye politiki muri biganiro bigiye gukwikira yesigare nyuma ahubwo yo gukora n'ubushaka avuga ati je ndumva kugira politiki dura chezide ngiye kubiheba ngiye gukombata muri umutekano nanje nshobora guhidanwa kugira nshobore gukuraho izi ntwaro bavuga yuko ikwiye kuvaho kandi se possible kuko murabona yuko hari abana b'ibihugu bo muri zanye bw'ababaya yajana murabona yuko nyine babye baravaho kuko sa se position zagiye ziraja hamwe tuvuga ati dukeneye yuko ujya mu butumwa utsinda byagiye birashoboka kandi n'ubu birashoboka ngaha mu Burundi wacu igihe abanyepolitiki bafite objective imwe yo gushaka kurondera amahoro mu Burundi
kama mwotera abantu bose n'imirwi yose izo kwitaba ibiganiro byemirije aho mu gihugu cya Tanzania na kane
akamo notera narumvise yuko ari bamwe barose mvuga ama invitation n'ukuri ndavuze ndi umuntu muto cyane ngaha mu Burundi ndi umujene afite imyaka mike itanu by'ukuri murare ikwiye gukorwa aho icyo gikorwa ikwiye gukorwa ku Burundi aba ari cyo gikwiye gukorwa ikibereye aba ari cyo gikwiye gukorwa by'ukuri muronderera amahoro u Burundi naravuze ingorane zabaye kuva muri Daniel Kenge naho zidushikanye ubu kizari zikwiye yuko dushika aha hantu n'umunsi dushika kuko Burundi uno munsi mu byerekeye iby'ubutunzi tugeze hari cyane naho paraporo muri 2014-2012 twari turi ndatumye ko abanyapolitike ku mpande zose yaba muri opposition yaba muri mouvance aba muri leta z'ukuri nitare ibiganiro kuko ndabizi nabo nyene igihe politike yo yakorekina muri mubuge mu bukene umunyagihugu ari we mwavuga ngo mezire de civite bavu mwavuga umunyagihugu atiri kuyavuga nagenda abagire bamwe politike nabo muri leta ntibanezerewe biraryoshe gukina politike ahantu hari icuka cyiza biraryoshe gukina politike ahantu hari amafaranga hari ubugi urwaruka rwisanduye mu by'ukuri leta yoroshe twabizi yuko leta hariho igisaba ivuga ati dukeneye kwicara n'abantu bagize ibintu by'ukuri twasabye musimplifiye twasabye umukuru w'igihugu w'u Burundi by'ukuri asimplifiye ari ibintu bimwe asimplifiye twari twari umuntu asenga twabizi ko ari umuntu imaniteri zema asimplifiye ibintu bimwe rimwe avuga ati twagiye mu biganiro kugira turabe yuko Daniel Venti abanyepolitiki bo bituza guhiganwa bo higanwa umutsindo agatsindo ubushoboye agashobora ndasabye abo muri opposition by'ukuri opposition barabe kombye ndofwa kuva mu 2010 aba bagiye baraderapa bananirwa kandi bari bafite okazi yo gutsinda nubwo bava mu matora kubera nuvuga batari bafite objectifine barabe imyaka bamaze badashobora gushika kuri objectifs kubera batihaye nuvuga programme gukora politike ata programme ufite barabe uno munsi ukundene aho bari barabe bashobora gukora igikwiye kugira no mu 2020 by'ukuri badashobora guhitanwa mu ibyo biganiro badashobora guhuza nubwo bazomaraye ukwezi kose badashobora ku kintu kimwe
biha amahoro abarundi
ego
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Shadrack muriyo neza
muriyo neza mwawe
muriyo neza izina ry'ikirundi ni nde Shadrack
twebwe tuvugana turi mu gihugu cya Zambia
ego
niko turakurikira nawe icyo kiganiro ariko twashaka cyane cyane duga kuri aba bantu baserukire kwari ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gihe aba banyapolitike dufite ngaha mu gihugu cyacu bari mu biganiro mu 2023 mu 2026 mu 2027 ari bo nyine nimwe bakenewe muri mwa biganiro ukaba uri kuri aserukire kwari ukagora ufite ibyiyumviro byo muri kino kinyarwanda cya 2021 ugwaruka rufite ibyiyumviro byo mu 2018 nuba yagize bagati icyo bakeneye iyo uri umuntu userukira ugwaruka kegeza ku yategerezwa kuba kubaza abanyagihugu bose ugwaruka ukaba babyingene babona kubya politike mu Burundi mu gihe abo bantu aribo baki aribo babizanye aribo bazanye aya matati mu Burundi aribo batumye Burundi byinjira bigasesa amaraso aribo nyine bakeneye kuganira ugwaruka rugakumirwa abo bantu baje dufikira bariko baradufata nahe ku Burundi kwetuje kiriko tuwa kiriko tuwa dirije tutazi ndo basinyekera twebwe nk'ugwaruka ahubwo abo bari kugwaruka nibasinga amashyirahamwe yuko ugwaruka bw'iki gihe rumenye yuko ibintu byahindutse duhindure ibintu duhindure n'abategetsi bacu tureke kuguma twiruka kuri abo nyine batuzaniye aya mabutati yatuzaniye ibindi hano ngaha mu Burundi
Burundi
muri ibiganiro niwe wajyana ibintu by'ubwoko ari byo twavuye ari byo mwasinyanye amasezerano mu 2003 ari byo mwasinyanye amasezerano mu 2002 n'indi ibyo bishimaze iki muri mezine yacu yacu
igomereka duhijambo abaserukira urwaruka ngaha ikabagira icyo bavuga ku ico cyimubiro gihambaye mushikirije mushikira nta Eric Nsengimana
ego akoze cyane Shadrake ari muri Zambia nkuko abivuze nibyo ibiganiro byari bikwiye guha ikibanza kinini urwaruka kuko urabye kuva mu gihumbi kimwe maze ishana 1986 urwaruka niko rwamye rukoreshwa gushika uno munsi mu mwaka w'2015 sishobora kubisubiramo byose murazi ko arirwo rwakoreshejwe sisubiramo ibiugwaruka rwaciyemwo n'ingorane rwahuye nazo murabizi urwaruka gushika warafunzwe urundi ruricwa urundi rurangazwa gushika n'ubu mwarabonye mu mwaka w'2015 nibo baturiye amapine nibo bafunzwe abandi nibo bapfuye abandi nibo bahunze baheba amashuri ariko ugiye kuraba muri ico gihe cose Burundi bwagiye buja muri izo ngorane ntabwo urwaruka hageze ko bavuga ati duhagarike ingwano canke se twumvikane ntabwo urwaruka rwigeze rubasosiye ntabwo urwaruka bigeze baho ijambo rikwiye kugira ngo rushobore kugira icyo rushikirije rwamye rukumigwa rwerekanwa nk'urushaka gukoreshwa gusa hanyuma bahejeje kubakoresha bakabereka ati ibintu bizogenda uku n'uku n'uku bagakupa finansima n'ibyo bariko barakora hanyuma bamaze gukupa finansima ivyo ariko biraba nimba vyari bitagenda neza canke hari amareklamasiyo bagira ntibaberekera suite ingene biriko biragenda hanyuma habonetse uwundi muntu kandi aza kubafinansa ati burya barabahenze neza uku n'uku n'uku reka dukoriki ugaca usanga basubiye muri ya cycle de violence basubiriye kandi muri vya bindi nyene bariko baragira ugasanga rero rugumye ari uruhererekane uruhererekane rw'ingorane buri myaka itanu buri myaka itanu dushize hirya n'abashaka bashaka kudestabiliza gushika ku ihangiro ryabo ugasanga rero ruguma rukoreshwa n'abanyepolitike bose kubera ko urwaruka rutigera ruhabwa ijambo rutigera rwitabwaho mu bikorwa byabo by'amanegosiyasiyo cyangwa iby'ukumwumvikana kugira ngo bashobore kuja mu mabanga yafata ingingo kandi bashobore no gusigurirwa neza ati ibyo mwarimwo byari bibirarangiye ubu tugiye gutegura akazoza kanyu kuko ubu rwaruka rwo mu mwaka w'2018 sigo rwa kera ubu bariga bakura bazi ubwenge basa amashuri kandi bashoboye benshi barashoboye kandi ugiye kuraba nibo benshi bari mu ibarabara abatari mu ibarabara benshi ntibagira akazi usanga kubakoresha byoroshe rero kandi nibo bategerezwa abo bandi nk'urwaruka baba bafite amabanga nibo bategerezwa kuwegera abandi bakabafasha mbwaba n'urwaruka rwinshi rwitaye urundi rwaruka rugenzi rwago usanga rukorera mu bihe bidasanzwe novuga uburyo butabaferumeta kwegera urwaruka rwinshi hanyuma nabo urumva bangana baganira n'abangana nyene nshobora kuza kuvugana n'abangana ngo ibyo muvuganye ngo birumvikana rero Shadrake izashikirije birumvikana urwaruka rurakwiye guhabwa umwanya ukwiye kugira ngo rushobore kugira icyo rushikirije kandi na ruvuge ruti ibyo twagiyeho byabimeze uku ubu rero birarangiye
ego mereka ijambo
ariko mu gihe urwaruka rutigeze ruhabwa ijambo turibaza naho nyene umuti w'ingorane ntabwo tuzovuga ngo tuzoshika kumuturama kuko na cyane cyane ko murabibona kuva mu 1986 gushika no munsi mwaka w'2018 tuguma turi muri viyorane
yego mereka ndabona akanya kihuta cyane rwose mushya ntahe Nsengimana reka duhe n'ijambo ahano irakoze nawe nyine agira icyo avuze ku byashikijwe na Shadrake mu kanya gatoya cyane rwose mushya ntahe ahano irakoze
murakoze cyane kusubiza umwanya ngo icyo shikirije ibyiyumviro byashikirwe na Shadrake nanjye ndabishyigikiye mu mikozi imwe zimwe kuko yavuze yuko urwaruka rufite uruhara runini aho rushobore kugira amatasi ahere
ibyo nizo kuraje ugwaruka no muri kayise gwa rutsoterera urabona ni watondiye neza kwikurikira ari mu ugwaruka no rwa gasoro ibyo bituma rero tuvuga yuko ugwaruka tweza guhebe ijambo rugahebwa n'ikibanza rubereye turafite ingufu zo kubaka bafite ingufu zo guterera mu byerekeye bya politike n'ibindi bimeze gutunda ariko rero ingorane ugwaruka rukunda kugira nuko barukunda kudukoresha mu bintu bitameze neza iyo bakeneye gusamba cyangwa bakeneye kurondera inyungu z'abanyapolitike ugasanga barufite mu bintu by'ingorane mu bintu byo gusambura igihugu hanyuma ingaruka mbi bakazibona mu nyuma nicyo gituma tusama tuvuga tuti ugwaruka rurakwiye kwama rukira icyo rushishoza imbere yo kumviriza ijambo ry'uyu n'uyu rukaraba uwo muntu aje atugana ayangira ashaka kudushikana ko n'ibyaha kuko ugwaruka tuba perezida tugeye ku gihugu nicyacu dufite imyaka myinshi kukibamo perezida kandi kugikorera ama tukamya yuko tugiye muri byo gusamburana n'izi bya politike zitameze neza kiragira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu ugasanga natwe nta buji nta mashuri twize neza ugasanga tujya amasigi ingorane hama abanyapolitike bamwe bamwe bituma bakunda kubigira baribagira ryabanga ryabo imbere yuko ari ababyeyi bakajya mu gufata ugwaruka bakoresha ibintu bitari byo hama bavuga ati tuganire rero baruka bacotera ngaho o bagashobaje kuganira abanyarwanda barondera inyungu zabo gusa kuko rafi no muri kayesi ari abanyapolitiki bamenyeye gukamisha ibiganiro bamenyeye gukamisha akajagari kugira bashobore kuba mu bibanza n'ibitaba amasoro
igome umushyamahe Lionel Ndayizeye namwe mugire icyo muvuze kubyashikijwe na Shadrack avuga cyane cyane ko rwaruka rwiye kugira amashyirahamwe eka rugafata ibintu mu minwa yarwo kugira ngo ikarugire ijambo kuko ni guhoka kazoza ko ubundi ko kazoza kigihugu
ego ibyashyikijwe na Shadrack ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu by'ukuri mugabo gushinga amashyirahamwe hari ikintu nama mvuga kenshi igihe umuntu umwe mu kiganiro nama mvuga hari ikintu nkunda gusubira kuri leta hari abantu bahereza intege nke bakabona yuko leta ari ikintu gitoya mugabo jewe mvuga mu gihugu yuko leta ni ikimashini n'ikintu giteye ubwoba kuko leta niyo yubakiye ko ibintu byose kuko leta imaze kuba imaze kwanga ikintu nta kintu na kimwe yaba mu gwaruka ibyo bavuga mu gwaruka muri politike mu biki byose icyo bandarije ibintu birapararangana nagira mvuge igihe leta idafashe ingingo igihe leta idafashe ukuboko ubu gwaruka irubwira ati twebwe turabohereje mu mvo izi n'izi 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 kugira ngo mushinge mu mashyirahamwe naho mushobora kuyashinga naho nyine mushobora gukora n'ibintu bivuga byinjire atadatinze kuraba ugwaruka ibyo rushobora ibi byo rushobora ugwaruka mu Burundi byo rushobora ndiko ndaraba muri ibyo bihugu byo biteye imbere byo yuzi muri Europe byo bihugu byo muri Etazi murabona bakora kora politike ntibahamagara ugwaruka turadukurikirana amantu zenya ama kampanyi yabo ya elektorali turatumva ntabwo bahamagara ugwaruka ariko aha murabona muri Afurika cyane cyane mbere ndabiha mu Burundi bahamagara ugwaruka rwakenye iyo myaka yose abonye politiki batwaye ntaho naho bigeze bashikana ugwaruka ni kuko murabibona nk'akarorero ndabakarorero murabona na mazayibona zayibona kambere n'aba bahari da SNDFDD za FDBU murabona ukundi ugwaruka uno munsi ruko bagerura rurikiringira kujya kwa mazi yabuze ahamenera murabona nk'akarorero tutarinze guca kure murabona nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu uno munsi murazi yuko yari umuntu muri pona yari umuntu novuga ari yari mugwaruka ava mugabo ntaho bigeze novuga ntaho bigeze batanga espace kugira nabo bashobore gushika hejuru ku buryo no muri hano munsi ari nacyo gituma hari ibibazo mu maparti politike mu Burundi usanga umuntu wese agerageza ashyira ukuboko hejuru kugira nawe abone iki kubera uri imbere ari kwamwetufa adashaka kumuhereza inzira kugira nawe avuga ati ujya muntu nawe inyuma yanjye nanjye ko nashyitse imbere reka nawe ndamuha umwanya nawe aseruke bakabagerageza ibyo byose kwirondorera inzira kugira bashobore nabo kugira bashobore kwerekana yuko
none inyishu ni ihe mu kanya gatoyi inyishu yova he Lionel mu kanya gatoyi cyane amasegonda 30
aho inyishu yova novuga yuko abanyapolitike bari imbere yacu nibamenye ko ari nibagire politike nibabe aba homme politike niba aba politike baba aba homme politike barondere inyishu baronderere amahoro ugwaruka barondere amahoro bajye mu kuri bakire politike nziza yo guteza imbere igihugu ntibatine politiki yo kwiteza imbere bonyine bakore politiki yo guteza imbere igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent mwiwe neza muri he Vincent
ndi
Bujumbura izina ry'ikirundi ni nde
Habonimana
Habonimana
Ego.
Duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane kugwaruka ikintu ruona mu bigano vyimirije bishobora kuba ari vya nyuma bizohuza abarundi eka nakamu urwaruka rwotera abanyapolitike bose muri rusangi duga kwijambo mu kanya gato.
Ego, yewe ndagite kumpliza ukumwa mabitandi mu ntanga marara. Kini kundaraba ibiganiro bimaze imyaka itatu biraba kandi bimaze kuri inshuro zine. Ariko gushika uno munsi nta kintu kimwe tubona biri n'intambwe baratewe kugira ngo tuvuge ati ubonye bimwe byarabisigaye bigiye gushikwako. Byo ko uno munsi mbona umenye ngo ibyo biganiro nta kintu kimwe umuntu yava ngo hazavamo ikiyi. Ama erikosa aho ribwa ikosa jyewe ahanini bashira ku muhuza umuhuza nyine ajyaga gutumenya ibyo biganiro. Icyumvikana gato nyine muri abo bantu ajyaga guhuza. Hariho umugwi umwe umengo nugomba gutanga inkombe yati ibijyanye no kugenda ku wundi ntibyumvikana ukubyene ari abantu duvuyeka y'u Burundi rero bati bajya abantu isi nini ko tuganiye ariko naho mumenye ko atari yo isi yasabye ibyo biganiro byasabye bimwe bimwe n'abantu bagomba kujya hagati kubera babona n'abantu badahuza niba mubona umuntu umwe ari mu baganira bica avuga ati nkeneye kuganira n'abajyanye ariko rimwe ugasanga bamwe rero bafite ni ikibazo cyane cyane kandi bamwe batagamira ikibazo n'ubundi kiri kugumaho aje bose ndabashaka rero hari n'umuhuza yari akwiye kubishyiramo uruhara cyangwa ababishoboye nyine bakamukura bagasaba abantu murakoze.
Murakoze Vincent mu shyirantahe Eric Nsengimana ivyiyumviro vya Vincent agize cyane avuze asa n'udafite akizero ko izo biganiro bizogica bivuyemo mu nshuro ya gatanu avuga ko mu nshuro zose zine zabaye atantambwe yabonetse namwe niko muyibona. Ikindi kintu ashikirije nuko avuga ko atizeye muhuza duga ku ijambo mu kanya gato cyane ngoze
ego murakoze cyane aravuga ati ntiyeze muhuza ariko nibaza ko umuntu wese mu gutatura amasasi abafite ubuhinga kandi no kumwizera baba bamwizeye babona ko abishoboye. No vuga ko ubuhinga yakoresheje bwo kubanza kubumviriza umwe wese ukwiwe bakaza ntibahure bakakorera mu migwi hanyuma bakaza barahuriza hamwe ibyo bakoze nibaza ko ari ikintu ciza cane mu bijanye na Resolution Pacifique de Conflit hanyuma agaca kandi avuga ati ubu ngomba rero dushire hamwe kandi nibaza ko ibyo bashira hamwe asanzwe abizi kubera ko barakoze kugira yumvire ko babishira hamwe nuko abona ko bizohura. Rero umuhoza nibaza ko yakoresheje ubwenge agakoresha n'ubuhinga asanzwe afise bwo gutatura amatati bidaciye mu ngimba hanyuma ku kijyanye naho nuko atacizere abona ko bimaze kuba atacavuyemo jesi novo atacavuyemo kubera urabye guterana amajambo ko ari hagati y'abagize leta n'abari muri opozisiyon kuva bagiriye mu biganiro byaragabanutse ugutukana byaragabanutse ndetse no kwijwi rya Amerika muri ingene byagenda ibiganiro byarangwa n'ibitutsi bikarinda bihera atawumvikanye n'uwundi ariko murumva ko ibiganiro bigenda neza byumvikana ni ukuvuga ko hari cyakozwe kandi muri icyo cyakozwe umuhuza abifisemo uruhara kuko niwe yabaye umuhuza wa bose arabahuza impande zose nuko yagiye arahanura akagira ibiri akideplasa akajanga yarakoze ibitari bikeya mu gihe yakoze nubwo tumwagiriza mu gwaruka ko atigeze aha ikibanza gikwiriye ugwaruka muri bino biganiro ntawovuga ko atashoboye yakoze yaragerageje aho yageze.
Arnaud irakoze namwe duga ku ijambo ku byumviro n'ibibazo byashikirijwe na Vincent
batabona hari ababagwa bavuga ati bikenewe abandi birakenewe ariko baraheza barashika kuko ganiro byoba hamiti nacyo yavuze ati hayigira kitatu baganira je no muhakirwa ko muri Palestine Israel nu baracaganiye igituma uko abantu tutetse kuri nuko atangira ibitereza kuza mu cyo sare y'ingorane ya politike cyo gishu n'ibigani icyo gituma tuvuga ati muhiza yogize ubukagira ni komande zibiga gito dushiteko kugira bisore gutorera kugira abayego y'ibiza by'Uburundi bashobora gutorera ama kimwe twovuga mu buryo cyo twebwe tubona nuko igwaruka ni yaruhaye kibanze bikuye kandi ariko gwagize ibora yama ico navuze cyo consequence byabaye byose kuva buri muri n'ibyabaye n'ibyo mirikenze kugira ati imaze mirikenze ugwaruka ni gwaruka kibanza ikubereye kuko hari ibazo byari kujya bugwaruka kuko hari n'isoko kidakungura n'iza politiki gwaruka kuko ibibazo by'ubushomeri by'akazi hari hakenewe yo kwa kompanya ibyo bizizuka nabo ya politiki y'ubushobore gutera imbere kuko urabona iyo hari urenza politiki developing nasubira inyuma nk'imyaka itanu imyaka cumi icyo bituma rero ahanini nabo gusa n'ibice bya politiki bavuga ati n'ugwaruka tuzifuriza ibindi bikaja no muri fede y'ubushobore
mushikana heri yonera ndayize namwe itashikirijwe na Vincent Habonimana ivyimbere yashikirije no kwibutsa ko yavuze ko atakizera afise ko hari ikintu kizova muri iyo mishikirano y'inshoro ya gatanu kubera avuga ko eka imishikirano yose yabaye ataco yavuyemwo akaba kandi avuga nuko atemera uruhago muhuza duga ku ijambo mu kanya gato
ego ico no vya ku icakikije na Vincent novuga yuko ntiyo tikizere kuko hari n'ibindi biganiro byagiye biraba bitagenda birahereye ishisa ntiyo tikizere cyane kuko nagenda kubwira yuko abanyapolitiki b'iwacu ngaha mu Burundi n'abantu bakuze baragishoboye ko haramira guharamira ibyo yo kuharamira ntibashiremo ishavu cyane kuba radikale bavuga ati twebwe twofuma tureka ibintu bikaguma uko hako ibintu tudahurije ko twofuma tubireka uko abanyapolitiki bo mu Burundi b'iwacu n'abantu baciye ubwenge turatubumva turabazi n'ababyeyi rero nta kuntu twajya tutikizere ngo nta kintu kizovamwo ngo ibyabaye ego ibyo byabaye birashobora kuba byarabaye akaba atacyumye bashyitseko mugabo umuntu arahindura ibyiyumviro kuko umuntu arahindura ingendo petetre bijya biganira igihe byaba uno munsi bari kurabona yuko uri kora perda feti ese umuntu n'umuntu uri kurahumba ninde hagati ya leta hagati ya opozisiyo uno munsi arabo muri opozisiyo bavuga yuko bakeneye dusisi tomati dukeneye natwe aho dutereka kugira ngo dushobore gucuruza novuga ko ni imigambi yafite n'imigambi yabo uno munsi nimba rero ufite ibyo bintu byo birashobora guhomba birashobora kubora kuko nagenda kubwira yuko novuga ibyiyumviro muri politiki haragera igihe bitakivuga kuko politiki ari igihe politiki irasaza ubwo niba babona yuko badashobora gusaza muri politiki barashobora kuvuga ati twe twigumira uko ubwo niba bamwe batizo mu gihe kiti turashobora ibintu byacu biko birasaza barashobora kuvuga ati uno munsi duhindura ibyiyumviro duhindura ingendo tujye mu biganiro dushobora gutorera inyishu ikibazo kiri mu Burundi kuko by'ukuri nta kibazo kingaha mu Burundi cyo tuma twe tumera mu Burundi tumere gutubyinga amaguku by'ukuri nta kibazo kihari sohoka mu gihe igihe abari mu biganiro badashaka gutorera inyishu ikibazo kiri ngaha mu Burundi
icyo kibazo cyo kudashaka ikakurisha katubura kigaruka ko ariko reka tubibutse inshuti mwese ko mwe kamara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Niyonsaba mwiriwe neza muri hehe Niyonsaba
nje ndi Burundi imuyinga
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro cyuko tuvuga cyane ku ruhago rwaruka ikintu uruhara rurindiriye muri ibyo biganiro bishobora kuba ari bya nyuma bizohuza abarundi tukaba kandi turiko turavuga na kamo canke ika ubutumwa urwaruka guha abegwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi bose
ya je ikintu mbona sa muratatiro y'indongo gusa icyo vuga cyo mbona nyene bose bazo kwitwara neza muri iyo nama bazo bari nibyo je novuga
murakoze Niyonsaba Eric Sengimana Niyonsaba asaba abanyapolitiki bose kwitwara neza ivyo mubiha insiguro nki bo kwitwara neza gute
cyo murakoze cyane uko bo kwitwara neza icya mbere nuko bo kwirinda gushwana bakiye bagaharanira mu budasa bwabo novuga mu byiyumviro byabo bya politiki ushikirije ikintu ibumbe ko uyari umwansi ahubwo bakumva ko abishikirije nk'umunyepolitike bakabikorerako hanyuma ukwitwara neza kundi mu gihe cyo gutatura amatati no kumviriza mugenzi wawe hanyuma haje kumwumviriza ukahagaciro ibyo avuze hanyuma ntibashyiremo ingufu umwe wese agashikiriza icagona hageze ko bafata ingingo canke bumvikana umwe akagira icahevye kubera ko mu bijanye no kumvikanisha abantu iyo hatagize umwe icahevye hari gihe bitaheza ngo bishike kwihangira canke bashore kumarize bariko baravugana ntibashiremo inguvu niko kwitwara neza no byumva umwe wese avuga ati je ndi leta undi ati ndi muri opposition zobafurunga undi avuga ati nari mfite inguvu raza bakumva ko hakenewe ko bose bagira amahoro kugira abo baka igihugu bakumva ko bose mu byo bariko barondera neza ari umwe n'igihugu ari ngaha hanyuma umwe n'igihugu ari ngaha akeneye kubona amahoro muri mu gihugu ciwe umuntu wese akagenda avuga ati nkeneye ko bino bintu birangira bakumvikana umwica saba akagira icahebye undi akagira icahebye kugira ngo mu mwaka wa 2020 tuze tugira amatora atamuntu yidoga baje ku rubuga hanyuma natwe nk'aba observateurs tubarabira ibyo bariko barakora hanyuma ntihagire uwuzovuga ngo baranyibye canke barankumiriye ku rubuga rwa politike baze bategura amatora kugira ngo tubandanye dutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cacu.
Erdo irakoze Vincent Niyonsaba agize ati abanyapolitike bakwiye kwitwara neza ivyo mu biha insiguro nki abanyapolitike bazo kwita ibiganiro ba bo kwitwara neza gute intugenda gute kugira ngo ico cifuzo ca Niyonsaba kirame.
Abda yuko abanyapolitike bagerageza kwitwara neza natenda bisikiye kwitwara neza byo konda bisahura mbona ari kirengera gutahurana bakamya yuko igihugu ari cyacu twese icyumviro cy'uyu n'icyumviro cy'uda ari kizunga kibaka cyose bikenewe. Ibyo bisaba rero uko abanyapolitike bagiyoganira bamenya yuko atari abantu mugabo icyo bita ikirutsoni nimeye kugira ngo ari abapasinyari politiki kandi intererano zabo zose zikenewe kugira igihugu itere imbere. Ibyo bisaba kandi yuko bavuga ati kwitwara neza bisaba kwirengera ufise inyungu zitari iz'igihugu ari inyungu ziwe yozishira kure akabanza ashira imbere inyungu z'igihugu akabanza akavuga ati imbere yuko jewe merwa neza igihugu cobanza kumererwa neza reka tubikane dutore ishi dushimisa twese ishono bita bagire consensus. Ikindi naco ibyo bisaba kwitwara neza bisaba yuko ingorane y'ubundi nawe witahura ico nigira ico binovga ico bita empathy ukamya yuko ifiti wasarimwo nabishobora kugucekira ukamuha ijambo ukuguruka bakugurukiranira kuko iyo ingorane zikunda kuburyo abantu basigurukiraniye usanga ari yakangonongono akangonongono nshobora kugasura kubyo abandi matati. Ibinovga kwitwara neza ni uko nubwo bati nibumvikane kandi bahindure n'ingendo kuko mu baganira harabwa ati tutaganiriye ushobora kuronka iki. Ibyumvikane rero yuko bovuga ati reka tubyite twumvikane hama dutegure amatora kuko ubu nta yindi nta wundi muti nta yindi muti cyangwa utoga muri politiki ubu atari amatora.
Egome Lionel Ndayizeye Niyonsaba ati abanyapolitike bakwiye kwitwara neza aho avuga arazo kwitaba ibiganiro bishobora kuba ari vya nyuma ivyo bintu mu biha isiguro nki vyogenda gute kugira ngo icifuzo ca Niyonsaba cemerwe canke gishirwe mu ngiro.
Ego ico novuga icumbire cyo n'icumbire cyiza cyane kwitwara neza byo nange kuba byumva novuga yuko icambere na mbere bavuga ko ari ibiganiro bya nyuma igihe rero maze kuronka invitation mvuga ati aha ngiye novuga muri finale ntegeza gutegura yitegura mu mutima yitegura byemere nkavuga ati ibyo ngiye kuganira ngiye kunovuga ko guharanira inyungu z'abanyagihugu ngiye guharanira inyungu z'igihugu cy'u Burundi ngiye guharanira ava yuko nk'uko wabivuze ava yuko yiyumvira ku byiwe amanze yiyumvire ku gihugu kuko igihugu no munsi ibibazo two tuyasubiza ibibazo two tuyabamo no munsi novuga ko ari ibibazo novuga ko ari ibyo abanyapolitike bonyine ibyo bakoraka uno munsi umunyagihugu uno munsi umunyagihugu mutoya umunyagihugu adafise meme na konveni y'ibihumbi ijana ariko abigwamo ibintu by'umunyapolitike uno munsi ari hariya ni ibintu biteye isoni n'ibintu biteye n'ubwoba uno munsi kwitwara neza rero nibafate porogaramu bavuga ati uno munsi tugiye mu biganiro ntituzovayo tudatoyishwa zo kugira igihugu gishobore kuba mu mahoro bashobora kuganira ibindi bintu byose mugabo bashyira imbere igihugu cy'u Burundi barabe uno munsi ahantu kiri ahantu habi kiri ahantu habi cyane mu byerekeye by'ubutunzi nuvuga urwaruka uno munsi ntadukwangaja nta proje
nta mugambi no munsi umva tubaho ubizimana ukaryama ukabyuka ugenda nkakunda kwinyoni uno munsi rero nkuvuga yuko abanye politiki bitware neza mu biganiro bazo kwitware neza biyumvire ku gihugu cy'u Burundi cyane cyane PSK twokora iki kugira uno munsi dushobore kumva yuko hashobora
kuba
igihugu cyogoro na konje sosiyali ishobore kumva yuko umurundi abayeho nuko kwitwara neza n'ibiprepare uno munsi bakora ronka amayindikasiyo biyumvira ati ibyo ibiganiro twabayemo bikanka kurekisa uno munsi twinjiye kujya muri finale tujye mu biganiro kidoshobora gutegura amatora muri 2020 kandi twese dushobora guhiganwa unanirwa na nigwe upasa apase nibwo bose bashobora kujya bashobora guparticipa bashobora kuba kuronka terrain muri politiki.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Peter. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Peter?
Igitega
akazina k'ikirundi ninde?
Ni Mugisha.
Mugisha, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Nimwe cyumviye.
Yego.
Nashaka kubaza uko ibyo biganiro ubuganira bahaganira ku nyungu zabo ndi bose ntibaganira ku giti cy'iwabo bamwe bagasamana neza ariko boshyira hamwe bakaraba icyo igihugu gikeneye kugira ibintu byose bigende neza.
Ivyo navyo vyoba ari biki?
Dufate nk'uko vyerekeye ibiganiro ico bafatira ko boraba bose bajya abantu bari hanze bahagaruka mu gihugu kuko ubundi jebu na butekaje nta ngwane irimwo ntaki umuntu wese arishyira akizana mu nabo zayemara tukubakira igihugu cyose turi hafi.
Murakoze Peter Mugisha mushya ntahe Arno irakoze kazi utamwe kuri mwebwe. Peter Mugisha agize ati abanyapolitike bashira imbere inyungu z'abanyagihugu z'abarundi bose eka n'abari hanze bashobora gutahuka duga ku ijambo.
Icyo cyumviro gisize n'umunyanya reka twumviza ndagishyigikiye kuko uraze neza uraze nimere polisi yisigira n'ibyo sinibashyitse ya kwisika teza kwa mayingira kunendera neza y'abarundi bose neza y'abenegihugu icyo gituma kivuga ati uwo munyapolitike ajya ashyira imbere inyungu ziwe ubonye ntashika kure kandi we yamatera ingorane mu gihugu kusanga yinjira ibibyo n'izisigaye z'ibihugu iki nacyo ashyirize kiza cyane yavuze ati koko birakenewe kandi yuko n'abahunze botahuka ibyo nibyo umutekano warongereye cyane uraza nyine byo bimeze 2015 abantu botaha abakeneye kwitoza bakitoza abakeneye gutora bagatora kuko nibaza ko ubuzima bwiza utari mu buhungiro ariko buri mu gihugu kiba cyakwibarutse kuko niho nishobora n'imigambi ukwemeza iki nacyo leta yobandanya umugambi watangwe gutahukana impunzi hama tugasaba yuko n'abandi bavuga ati bafite yuko impunzi zidatahuka boreka kubasimbira ku gihugu cyabo bagasiga imbere igihugu kuko hariyo abantu iyo bavuga ati impunzi zirasahutse bashavuga ati noneho ubuhune bashavuga yuko atatu twagiye kurwanira kandi hari ingorane mu Burundi ariko umuntu waremesa ariko basimbiza ko babura ko amahoro yisanze mu gihugu abahungutse nibotaha bagatekana kandi na leta ikagereza kuba bavuga kubungabunga umutekano w'abasimi b'igihugu kuko bamwe bamwe bateze ubwoba n'ababo baba basanze kubera inyungu zabo ugasanga hariyo nk'abantu bagiye baguranya amahera avuga ugasanga atahuka agatagisa yisuda y'amahera bagura ingorane rero nibadugeriyo yashikirize ko ari byo nkuko abantu batahuka agategura amatora bagasubira mu buzima bwabo bwakoze.
Mushyanahe Lionel Ndayizeye namwe icyumviro cyashikirijwe na Peter Mugisha duga ku ijambo.
Ego icyo cyumviro cyashikirijwe na Mugisha navuga yuko by'ukuri nkuko yabivuze ariko yuko abanyapolitike borondera ineza y'igihugu ampi dose bakarondera icyo navuga espace politike surtout ku bantu bafise navuga imigabo n'imigambi bashikiriza abanyagihugu kuko kugerageje kuraba mu banyapolitike kuva muri 2015 naragenewe batumira cyane bavuga ku maradiyo bandika urabona by'ukuri yuko abanyapolitike uno munsi bakosa ibiganiro navuga ko ari nk'ababiri kuko bamwe urabona yuko bamwe bakorasaba navuga ibiganiro kugira bashobore kuza mu gihugu bakeneye politiki abandi nabo bakavuga ati twebwe dusaba ibiganiro bashaka navuga transition bashaka transition benshi barabivuga bavuga ati twebwe turakeneye ibiganiro mugabo dushaka ibiganiro iyo leta itakiri ngaho abandi nabo bakavuga ati twebwe turakeneye ibiganiro ukundene twoshika kuri terrain ukundene ba bantu batuma batwampesha kugira gushikiza imigabo n'imigambi abanyagihugu batotubuda urumva urumwe politike ni babiri umwe munsi rero n'abanyapolitike bari hanze ni babiri uno munsi rero abanyapolitike niba uno munsi bavuga kimwe munsi dufite objectif imwe barabe barabe ntuzenya barabe anzokomema ibatikuje ariyo kuko hari abasanzwe ne bavuga ati reka kujya mu biganiro kubera no munsi ntana avuga ko ta programme ntana programme bafite ku banyagihugu ntacyifite ushobora gushikiza abanyagihugu uno munsi rero igihe wowe udafite ushikiza abanyagihugu wabwira ati nshaka nigumira ino ino inahumbiye peut-être sinzi ubuhungiro birashobora kuba bubi cyane bukaba bwiza biravana kuko hari abantu bungukira mu kajagari n'abandi bahomera mu kajagari ibyo bintu bibaho mu buzima rero hari abantu bavuga ati twebwe tubakeneye kujya mu Burundi dukine politiki kuko dufite programme ku banyagihugu n'abandi bavuga ati twebwe tukeneye kwiga umurimo rero abanyapolitiki bafite programme ku banyagihugu burede nasaba cyane yuko nuko nyemera radio vadamerika itakivuga ngaho mu Burundi ku ma FM twashaka yuko igihe ibiganiro yuko biraba ngaho yarusha byoba en direct abanyagihugu bakabyumva bakabyumva kuko nta kintu wababo nta bintu bavuga byo kugura nibi byo kuguraisha abanyagihugu birimo bikaba en direct bakumva ibyumviro by'abanyapolitiki bafite ngaho mu Burundi ntagira abanyagihugu bavuga bicaye ngaho bavuga ngo basaba abanyapolitiki bakora bavugira kumbe naho n'abanyapolitiki bafite inyungu zabo bakeneye kwicururiza ibintu byabo kuko umenga hari umunyagihugu ngaho mu Burundi ariho kugira gurishwe hariho ibintu bimwe bimwe abanyapolitiki bakwiye gukura mu mutwe bakabona yuko igihugu cy'u Burundi atari igihugu cy'umugambi kanaka bakabona ko ari igihugu cy'u Burundi cy'abarundi bose bakabona yuko hariho abatwitangiye imbere batwaye imbere byari bihangange ariko uno munsi batari na klasi batati navuga no kuvugwa babona yuko aho umwe ari bavuga ngo aho ngo huri ngo hari abandi babona yuko aho umuntu abari haba hari abandi babona iki gihugu cy'u Burundi ari igihugu cya twese abanyapolitiki bindi tonti bakore mu mutwe ibintu bimwe bimwe bafite kuko urabona yuko hari umunyapolitiki agomba kuvuga ashira imbere inyungu ziwe akavuga n'induru ndende nk'uko umengo iki gihugu umenga niwe yakirazwe umenga niwe afite ijambo rya nyuma n'ibyo bintu abanyapolitiki bakwiye kubihagarika by'ukuri abanyagihugu bakabona ukuri imbere no munsi barushe sinzi yuko noba ifa yuko abanyagihugu abanyapolitiki bashika mu banyagihugu ingorane bafite baratwara bakaguma bagendera muri ayo mabyeyi uti n'ibyo ni byiza myiza mugabo uno munsi twebwe tugiye nagenda n'amaguru tugira observa abanyagihugu uno munsi ukungere bakenye ukungere uno munsi babayeho nabi mu Burundi ni ibintu biteye isoni urazwe n'ibyo bakora apfa ngo ibintu bakora apfa bikamara imyaka itatu abandi bakora apfa
Moshenahe Eric Nsengimana namwe ku cyiyumviro cya Peter Mugisha avuga ati ika abanyapolitike bazohurira mu biganiro bakwiye kuzoshyira imbere inyungu z'abanyagihugu tuga ku ijambo ku cyiyumviro yashikirije
ego
yasabye kandi ko n'abari hanze botahuka
hello
yasabye kandi ko n'abanyagihugu bari hanze botahuka abanyapolitike n'abandi bose
ego namwumvirije kandi ni byiza ko abanyapolitike bari hanze botahuka nkuko yabishikirije kubera ko igihugu n'icya twese kandi na leta nkuko Lionel yabananje abishikiriza ati leta ifite uruhare rudasanzwe leta yamenye kiratera kamo abarundi bari hanze kugira ngo bahunguke abahunze kuva kare mbere n'inyuma ya Demirikenze mbere no muri Demirikenze bahunguke baze bubaka igihugu nimba abanyapolitike bashaka gukina politike barazi ko uri muri Belgique utazotwara Belgique uri muri Rwanda utazotwara Rwanda ushaka kuza guhiganwa mu gihugu uri impunzi ntibihunda ushaka kugira politike uza muri icyo gihugu nyene akaba ariho ukinira iyo politike uri kubera ko uzotwara abanyagihugu iyo ni kirende nk'ayanye politike bari hanze rero abatabanye politike nabo bahunze mbo beshi turazi ko hari abahunze ubwoba cyangwa babibwibona nakati burya ibintu bigiye kuba bimeze ukunuku ugasanga bagize baratinye nagomba ndabahumurize ndababwira ko igihugu cy'u Burundi gushika no munsi n'igihugu kirimo amahoro kandi twese tukirimwo nta ngorane na zimwe zihari ubuzima baraza bakaburondera nk'uko bariko baraburondera no hanze kandi ubuzima bw'impunzi narabubayemwo n'ubuzima utajyoshye cyane turifuza ko abarundi bene wacu bofata ya mbere mu guhunguka mbere nk'abamfatiyeho n'akagihugu gushimira abamaze kuyitaba akakamo bagahunguka bamwe bariko baraza ku munsi ku munsi tukifuza ko bose nabo bogira bojijuka bagafata ya mbere kugira ngo umwaka w'2020 twese tuze twitabire amatora turi ngaha mu gihugu turetse abafashe imihigo yo kwibera hanze kubera abo nabo babirekurirwa n'amategeko umuntu wese arafite uburenganzira bwo kuba aho yifuza yumvagira amahoro aki akashobora kuhaba hanyuma kubanye politike nabo bakagerageza kugabanya imvugo imvugo bisurira ko mu Burundi atakigenda ingorane gukoresha imvugo zitaremesha bakagerageza gukoresha imvugo ziremesha kubera ko bari kubabwira abantu kandi abantu bagize n'ibice bibiri hariho gutinya hakabaho kandi n'ukutatinya rero bareke gutinyisha abantu ngo mu Burundi hari ikitagenda kuko ni nayo yaza kuyitoza ntibazomutora ko yavuze imvuga turira ahubwo bazomutora ko bumvirije ingene ashikirize ivyiyumviro
imigambi y'igihugu. Egome tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Nyandwi. Nyandwi mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe muri hehe?
Eh, nerereye mu Karaka gakenye mu Rwanda mu majyaruguru.
Egome murafite ikibazo murafite ikimubiro turi ko tuvuga kugwaruka ikintu rwiteze mu biganiro buca bisura guhuza abarundi ibiganiro bishobora kuba ivyanyuma tukaba kandi turiko turabasaba kugira ngo bashikirize ubutumwa abanyapolitiki bose bazogira uruhara muri ivyo biganiro tugakwije ijambo mu kanya gato.
Nabwira abo bazitabira ivyo biganiro kuzacya n'imbaraga n'ubushyamirane yuko ibi biganiro bahagarariye abantu benshi cyane kandi ibyo biganiro nibyiza nyuma y'ibindi ibyo bindi byagiye binanira n'abazakina imbaraga bakore cyane kurusha uko bagiye bakora mbere bikajya byanga yuko baramutse bipfuye ntihahandi byapfa cyane yuko mbere ibyo byagiye byanga bagerageze bashyiremo ingufu ku buryo barwanya icyo cyuho.
Murakoze Nyandwi mushanahe Arnaud irakoze Nyandwi asaba abanyapolitike gushiramwo ingufu nyinshi imbaraga muri ibyo biganiro kugira ngo ivyanse mu biganiro vyahise bize bekunde muri iki gihe duga kwijambo mu kane gatoya cyane rwose icimvuro cyane uko icimvuro yashikije
simbolo gihe gushikiriza na Nyandwi turagishigikiye abanyapolitike baseza kumya yuko imbere ya byose ibyo bakora abazo bibazwa kuko bafite mu mirimo kadoza k'igihugu cyo kimara kubatumira muri ibyo biganiro kubirengera bagashyira imbere neza y'umunyagihugu wese ahari aha bakagera ibyo bituma turorera yuko bofata bagafata ingingo izo kwama dufite icyo byiza zimara muri iyo si n'ibindi n'ibidoba muri kadoza kuko umunyapolitike mwiza ni ugira kanifikasiyo y'igihugu cyiba neza kandi akishobora kugira akamaro abanyagihugu.
Mushanahe Lionel namwe ndayizeye Nyandwi bavuze ko asaba ko hoba eka abanyapolitike borushirizaho mu kugira utwigoro kugira ngo barabe ukuntu bopfundika amahoro ingingo zoha amahoro abarundi n'u Burundi.
Ego raba abanyagihugu bose abantu muvuga abanyagihugu twebwe bato bato uno munsi turabwiriza abanyapolitiki muvuga imboneza uno munsi hari abantu bakwiye kubahamagara nk'imboneza kuko imboneza muvuga ko ari nk'abandi abantu baduhagarara imbere bakatwereka inzira tuba dukwiye kujyana kubera muvuga tuba tubasiga imbere ariko urabona uno munsi umunyagihugu niwe kubwira umunyapolitiki ko nyine yokwigenza sinzi rero ukumere bizogenda sinzi icyizere tuvuge urwarukano tuze gushyira kuri abanyapolitiki tuvuga yuko twemera twasiga imbere tuzotora mu matora sinzi gento ibyo bagenda kutubwira ejo kubwira ati ishobora kwemera ko ari ukuri uno munsi umunyagihugu ariko akubwira ati igenze neza kubera babonye kugenza nabi uno munsi ariko akubwira ati gira inguvu kubera babona nta nguvu wasigeho abanyapolitiki ukuri imvugo z'abanyapolitiki yaba muri leta cyangwa muri opozisiyo ni imvugo zitabereye n'akarorero uno munsi ari umuntu yavuze ngo leta iri kuravuga ngo guhungura impunzi uno munsi kuko guhungura impunzi n'umugambi wa leta bigafite n'amashyirahamwe biyafatikanya mugabo urabona yuko ariyo muvuga kwikontradiza sinzi ko mubibona
uno munsi repubulika iravuga ngo guhungura impunzi mugira ikirafasha baba ikirafasha babandi babafasha guhungura za mpunzi ati turabahagarike ni bwo kuri nka programme ibimeze nabi inko kwicanganya niko no bivuga uno munsi ukura bwiye amakungu yuko impunzi ziko zirahunguka mbese ngo zipo muri kandi nziza n'amaguru mugabo kandi hariho amashyirahamwe abigejwe ayo mashyirahamwe urayahagaritse ese izo mpunzi zohunguka gute rero bavuga yuko yaba muri leta yaba muri ubuyobozi bashyiraho amaprogramme meza kuko barashobora gukora ikintu kiri ku rutonde hakarero bavuga yuko ntakwisha gutahura umuntu hari ibintu nge ndibuka mu Rwanda hariho igihe abantu bari bahunze hariho programme yitwa KMC no kuvuga iki igihe wari wahunze mu mahanga ya kure urashobora kuza ukarunguruka ukaraba SK mu Rwanda ko bambwira ko hari amahoro SK nibyo ukaza ukarunguruka mu gasuri nyuma ukagenda ugatanga inkuru nagira mvuge yuko aha mu Burundi muri Tanzania mu Rwanda ngira ngo vuge yuko amafrontiere yuguruye abantu bararengana ukuri kwanyu bakongera bagataha nagira mbaze igituma umuntu wavuga acuruza itomati umuntu akora amatsinda ari mu ikambi y'impunzi muri Tanzania ashobora kumva ndashobora kuvuga ati reka nshiki Burundi ndabe yuko swati hari amahoro atanga adahari ariko ukumva umunyapolitiki ari mu Bufaransa muri opozisiyo avuga ngo impunzi ntiharagira ko zitangwa direkere hajya nubwo ubuzima bw'iko ziraho muri ubu buzima bugoye cyane ubuzima bubabaje cyane rero njyewe sinzi abanyapolitiki n'ukuri njyewe sinzi ibintu bivuga nubwo ndabatahura nuko nubwo n'abanyapolitiki saba ompolitiki kuko umunyapolitiki aba akeneye kuvuga ati nda muntu aba yajya ahantu mu ruda mu nyaganyaga ndakeneye ko rero mvayo kugira nawe ashitanga ahantu hweze nubwo tuba abanyapolitiki b'iwacu bavuga ati ese ujya muntu yoguma hajya ka niho nubiri nguvu kubera nubwo ko ari nta je nibo baba abanyapolitiki mu Burundi batinyira ku bantu bato bato batinyira kuri twe bato bato ko atavuga ati reka dukine ku banyagihugu rero nubwo ari ko abanyapolitiki bo hindura ibyiyumviro by'ukuri bakaraba ikintu kiba kibereye ikintu kibereye ku banyapolitiki akaba icyo kigikorwa ibitabereye bireke
egome nawe mushenahe Eric Sengimana ku cyumviro cyashyizwe na Nyanzwe ibukanye gato cyane rwose umunota umwe
n'icyumviro cyashyizwe na Nyandwe ni cyiza cyane nuko abazogenda mu biganiro nk'uko twabivuze boraba ineza ya bose ntibarabe ineza yabo cyangwa barabe ineza y'igihugu cyane n'akazoza k'igihugu umwe wese ntazobona ati ntarose iki sishobora kuva muri bino biganiro ndacyane sinifuza ko birangira tuzobigarukamo umwe wese narabe ineza ya mugenzi we hanyuma turengere ibidutandukanya mu budasa bwacu abariho twubakira igihugu kandi kizotera imbere
yego umunota umwe muri mwebwe nashaka dutangure kuri wewe mushenhaye Lionel Ndayizeye akamo mwotera abantu bose bafite uruhara mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi abanyapolitiki batandukanye bo mu migambo itandukanye ikaba bo mu byumviro bitandukanye amashyirahamwe yigenga cyangwa amashyirahamwe atagira inyungu za politiki mu kanya gatoyi amasegonda 40 tugakwijambo
jewe akamanotera ku banyapolitiki bo mu Burundi yaba muri leta cyangwa muri opozisiyo abahunze n'abari ngaha mu Burundi eka mbere no ku mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ari ngaha mu Burundi eka mbere n'ayahunze nagira mvuge yuko bavuze ko ibiganiro bya nyuma ko kantu tugasurinye aho kantu tugasurinye by'ukuri abanyapolitiki s'il vous plait nubwo ko c'est vos sentiments kubwira mudoje yarusha mushobora gutorera amaho mushobora gutorera inyishu kibazo kiri mu Burundi nta kibazo by'ukuri ndabisubiyemo nta kibazo kiri ngaha mu Burundi cyo gituma abanyagihugu bashobora gukina gushika kuri ino stade abarundira
yare
musere inyishu abanyagihugu bashobora kuronka amahoro bashobora kuronka ituze hama namwe mushobora kuza gukina politiki umunyagihugu ashobora gutora muri
transfert Arnaud irakoze namwe amasegonda 40 duga ku ijambo kamwe motera abanyapolitiki bose bafite uruhara mu kugarukana amahoro mu Burundi duga ku ijambo
Yesu gatisi umunyapolitiki wese yemeye kwirongo nziza y'ikinezi imbere y'abo itwara irongoye umunyapolitiki bwiza n'ubucumbi n'ibyo by'igihugu kandi tabwa yuko abagi bose badoje mu biganiro ngo kwama bibaza bukama yuko yuko bari responsable y'ibyo bakoze bashobora kubaza no muri kazoza tubasubira gufata imihigo nziza zihuza bose zihuyeko na bose kugira igihugu gishobora gutera imbere murakoze
mushenahe Eric Nsengimana namwe akamumotera abantu bose bafite uruhara mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi na kahe duga ku ijambo amasegonda 45
Ego akano twatera wose bazoja mu biganiro nuko bobaye babirangije ibizosikara bikazobandaniriza ngaha umuhuza akazobibandanye gutyo bazove bafise ico biyemeje novuga Fedo Rute kugira ngo tuzo dushike ku matora y'umwaka w'2020 ata muntu ari hanze kandi ata n'umuntu ariko aravugira inyuma avuga ngo iki niki 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 bose bave babyumvikanye hanyuma baze tubandanye kubaka igihugu cacu.
Akizero muraga afite amasegonda 5.
Ego turafise umwizero ko bazova bose bumvikanye kandi tukifuza ko n'amakungu yocafasha kugira ngo abaronderwa n'ubutungane bafatwe abandi nabo batahuka.
Eric Segimana arongoye ishirahamwe ry'ugaruka ajape murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'America. Turagushimiye mushiganda yaka no irakoze nawe ku byumviro byiza ikani no kuba mwitabye radio ijwi ry'America. Turagushimiye na mushiganda Lionel Ndayizeye ku byumviro byiza mwashikirije. Tukaba dushimiye cyane cyane n'abanywanyi bose bateye akamo bagashikiriza ibyumviro n'ibibazo byabo. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro. Tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.